Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Turi kwa 25 Kigarama mwaka 2020 Radio Nzamba gate kakawe no wenziza kwa Kristo mwese muduteze abiri amakuru tugira ngo tubashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Inyuma y'umwaka urenga batawe mu mvuto abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu mu Burundi baraye barekuwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Munara ya Makamba avugwa kunyonora matungo y'ibitaro biteye amakenga abakozi kuko atakiriko kirakogwa. Muraza kuvyumva murano makuru. Abasirikare b'Abarundi bari bamaze amezi arenga 10 bataronswa gashara kabo abo bari bagiye kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia baraye baronkejwe agashara kabo. Muraza kubikurikira murano makuru yamwe n'ayandi muraza kuyakurikira mwidonido mu ngabwe ijuma. Turi kumwe na Innocent Kubwimana yatuma amajwi n'amasanamu bibashikira sangukatse.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Kubaha ikazi makuru twatewe kwashikiriza tubifuriza Noel nziza abakristo mwese muteze abiri abakristo bo kwisi yose bahimbaje kuri uyu wa gatanu umunsi mukuru wa Noel mu Burundi. No umunsi mukuru kaba wahimbajwe ariko kabushitse abanyagihugu bari mu bukene budasanzwe ntacyo ngo bakironka bafungura canke bambare gishasha nkuko vyahora mu myaka yahera. Kurikira abanyagihugu baganire na Radio Inzamba agateka kawe.
Noeli na kutoka kwa yeye mbaza kuko umuri ni ata kwenye mo ili hizi ni sime kurumenga hizi kile na huo mishi hizi kuko umoja ali na kutoka kwa kome kwa sasa akiwa sasa shimi na hizi ni sime kurumenga kwa nchi ulawa na kuhivi chuo vya do dora chini chini hivi chuo vya hene hizi moja ya sasa kwa kila moja akuli ni sime kuru ya do dora chini kwa do dora chini ilo ubo kile ali ni sime moja ngo
sasa awadere yeye noeli kuna vya gende. Ukene bwarateye bagiye gusenga dupfuye gusenga tukashyira muhira turafungura utuntu two muhira ngahanye turarindira kugira dufungure utuntu two muhira ibisigaye nukuri ubukene bwarateye nta muntu cyasha twaguze.
Umunsi mukuru wa Noel mu gihugu cy'u Burundi ushitse mu bihe abenegihugu bari batameze neza mu by'ubutunzi aho ushitse bamwe bamwe badafite amikoro atuma bawuhimbaza bavuye gusenga ko nta mpinduka bashobora kubona kubera ubukene bwareshe kiretse bamwe bamusanga afite uko bigira ariko benshi bacabubona nk'umunsi usanzwe tukizera ariko ibihe Burundi burimo ko bitadoga umuku tukizera ko hazoga igihe Abarundi nabo bakawuhimbaza bakagira ibihe byiza icyo twifuza.
Radio Inzamba gateka katondanye n'amakuru twateguye kubashikiriza mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Abamenyesha amakuru bane bakorera ikinyamakuru iwacu Christian Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bari degenza kuva ku runo wa kane nyuma y'iminsi 430 bari mu ibohero rya Bubanza. Abamenyesha amakuru bakaba bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu bakaba barekuwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Inkuru twateguye mugenzi wacu Jean Baptiste Bireha.
Makuru uko ari bane bakorera ikinyamakuru iwacu bari kuwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryatubika igikumu kugenekerezo rya 2023 kwezi ku 12 bakaba bari barandikiye umukuru w'igihugu bamusaba ko yobagirira ikigongwe. Urongoye ikinyamakuru iwacu Leandro Sinkiyavuga akaba anezerezwa no kubona abo banyesha makuru basubiriye kwidegembya.
Bisobanura akanyamuneza, bisobanura yuko kwidegembya ari ikintu gikomeye, bisobanura yuko abo bamenyesha makuru bari bamaze iyo minsi ingana gutyo mu buroko ubu bagiye mu miryango yabo kuri twebwe rero nakanyamuneza kadasanzwe kubona bene wacu babamenyesha makuru bagarutse bakidegenzya bakashika mu miryango yabo kugira ngo basangire akanyamuneza basangire uwo munsi mukuru wivuka y'umucunguzi wacu Yesu Kristo mu miryango yabo.
Eka numwe muri abanyesha makuru anyese ndiri ubusara nezerezwa no kubona asubiye kwidegembya cyane cyane akabona umuryango wiwe muri kino gihe cya Noweli.
Turanezerewe cyane kubona twagarutse mu gihugu, hari abavuga mu gihugu, umuntu ari hariya mu ibohero avuga mu gihugu. Turanezerewe rero kubona twatashe turi mu gihugu, tuzaza gufeta Noweli na famiye yacu. Tuwabonye inshuti n'abagenzi, turanezerewe cyane, turabishima.
Mumenya ko abamenyesha makuru bari bafashwe bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu mu gihe bari bagiye gutohoza makuru ajanye n'igitero cy'imigwi yabitwaje ibigwanisho mu ntara ya Bubanza.
Jean Baptiste Bireha urakenuye dukosore gato abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bakaba abagirizwa gushaka kwifatanya n'abashaka gudurumbanya umutekano w'igihugu hariya mu ntara ya Bubanza. Murunani rw'amenyesha makuru rero ibeje barakenguruka ire kugwa ry'abagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu. Alexandre Niyungeko akaba arongoye ugurunani avuga ko naho iyo ngingo yaje itevye ari nziza agasaba barongoye igihugu kurekura n'izindi nzira karengane ziri mu munyororo. Tegamatwi Alexandre Niyungeko arongoye urunani rw'amenyesha makuru mu Burundi ibeje.
Mu runani rw'amenyesha makuru mu Burundi turashima ko barekuwe naho nyene kuko tuzi neza ko iminsi yose bamaze muri uwo munyororo atakindi bazira atari umwuga wabo. Kubona rero bamaze iyo minsi yose bavundiye mu mvuto atakindi bazira atari ugukora umwuga wabo, murumva yuko ni ibintu bibabaje, ariko koko ni kibuza ko uno munsi twonezerezwa nuko barekuwe naho yaje itefe. Tukizera yuko koko atawundi mumenyesha makuru yosubira gutotezwa, yosubira kuburabuzwa kubera ariko arakora umwuga wiwe. Tukaboniraho n'akaryo mbere ko gusubira gutera kamo bafashe iyo ngingo yuko abafunzwe nabo nyene bazira ubusa abandi baba baharanira agateka kazi na muntu eka n'abandi banyagihugu batandukanye nabo nyene borekurwa kuko ikibanza cabo ntikiri mu mvuto kiri mu miryango yabo. Ko rero barekuwe kuri uwo munsi wa Noweli, nagira ndabifurize rero Noweli nziza, nifurize Noweli nziza n'abamenyesha makuru bose iyo bava bakagera. Umuntu agira ati turabateye intege, mubandanye mutera imbere mu mwuga, mubandanye muteza imbere umwuga na cane cane muteza imbere uburenganzira bw'umunyagihugu bwo gushikirizwa amakuru.
Alexandre Niyunge kwarongoye urunani rw'amenyesha makuru mu Burundi UBG Radio Inzamba gate kakawe mukanya makuru utabandaniza mu gisata cy'intwaro ibereye.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Radio Inzamba agateka kawe mudukurikira kandi kibiraho kuri Facebook Live mwandika ijambo radio Inzamba agateka kawe. Bamwe mu bakozi bakorera ibitaro vy'Imakamba bakaba bidoga ko ibitaro bitwawe nabi mu bijanywe n'ubutunzi muri iki gihengo byose bikaba biri mu minwe y'umuyobozi w'ibitaro n'ubuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi. Bamwe mu bakora muri ivyo bitaro bakaba bemeza ko abategetsi babiri bimonogoza mu gutegura imigambi minini saba gutanga isoko ariko bakaguma bikaguma mu minwe yabo. Iruhande y'ivyo hakaba havugwa kandi akamwana wa mama gatuma haba icuka kibi hagati mu bakozi b'ivyo bitaro. Ni nkuru twategurira mugenzi wacu Reverien Bazikam.
Byose byatanguye igihe ubuyobozi bw'ibitaro bwatangura gucamwo imigwi abakozi bikozwe n'umuyobozi ubwiwe Elias Nzeyimana. Haraheze igihe hariho abo yitaba jama no kuvuga abagenzi hamwe n'abasigaye nkuko amakuru dukura ngaho ku bitaro abivuga. Uyo muyobozi aramaze gusigura ko abo yitaba jama arabo bari kumwe muco yise system no kuvuga bari kumwe mu mugambwe CNDD-FDD kubwayo makuru abo bitwa abajama bafise uburusho bwinshi gusumba abandi aho ni nko mu gihe cyo kuja mu vyigwa byo gukarisha ubwenge aho umuyobozi arungika bamwe mu bari muri uwo mugwi w'abajama akandi karorero ayo makuru atanga ningene igisata cy'imiduga gitunganywa ku badereva batatu harimo umwe asa nkuko ajeje kuja mu ngendo nka zose z'ibitaro nkuko ayo makuru abivuga uyo mudereva azwi ku izina rya Zuberi asanzwe ari mwene wabo w'umuyobozi Elias aronka amafaranga arenga ibihumbi amajana atatu ku kwezi akura muri izo ngendo abo bakorana nabo ntihagire na kimwe bahakura akandi karorero nuko abo badereva bagize isanganya bose ariko kuri Zuberi amafaranga yose yarishwe n'ibitaro haba mu bijanye no gukoresha imodoka cangwa yandi mafaranga ajanye n'iryo sanganya ni mu gihe mugenzi we yitwa Kabura Oscar we yaciye yirukanwa kandi wewe uburyo yagizemo iryo sanganya bwaratahuwe n'igipolisi nkuko ayo makuru abandanya bivuga ikindi giteye amakenga bamwe muri abo bakozi bawo ku bitaro ni yubakwa y'inyubako izo kwakira abifise y'ivyumba 17 umuyobozi w'intwaro n'ubutunzi niwe abikurikirana ariko bakabonamwo igifungu cinshi bamwe mu bakozi baho babona ko iyubakwa ry'iyo nyubakwa byari guca mu gutanga amasoko ikibabaza abo bakozi nuko niyo nyubakwa nyene gisa nuko iriko irasambuka atanuko irahera kubakwa kuko yoba iriko yubakwa n'utabifitiye ubumenyi buhagije akaba yaronse iryo soko kubera kamwana wa mama cangwa izindi nyungu batazi
na plafo tubayi bazanye yarakorotse ruhande Tumbela uvitaro ura kinge. Kijo kwele tukubo kutinone ga ugo uhombe uvidoja kuri inde. Kuvitaro, chua mekua watu yetu aviri. Akumara maza wala zanyi vitanda. Wadosha muri za jumba. Ni vitanda za zelo nani. Hii jumba visidirie. Kukule ya mono. Hii jumba la mono yoki jamako. Nutu zelo nani. Tuke nime. Tukumo vitaro. Kijo yo kwele za kizisuni la kizuruka.
Aba bakozi bo kubitaho basaba ko ubuyobozi bw'ubuvuzi mu ntara ya Makamba bukurikirana ibiriko birabera kuri ivyo bitaro by'Imakamba.
Ninda bajeje ntara y'ubuvuzi na karere kuvuzi cy'intara ya Makamba. Ninda karikwiteza gutanyana. Ibahaguruke batishe ubwo busuma kubonyonyeje bwo kubitaro. Kuko ntibyumvikana ukuntu uyu mudaka amara imyaka ine gusa. Akayivuga ati inzu ireze yo 120. Tuzi n'imishahara ahembwa.
Ikindi abo bakozi babonamwo ubusuma ni ingene umuyobozi w'ibitaro yafashe ingingo yo gukuraho komite yahora itunganya isandugu yo gufashanya y'abakozi kugira bije mu minwe y'umuyobozi ajeje intwaro n'ubutunzi kuri ivyo byose twagerageje kurondera buramatari w'intara ya Makamba ngo zirazana Françoise ariko naci yashinde kubivuga ko twarondeye n'umuyobozi ajeje intwaro n'ubutunzi Eric Ndayegamiye uwitavye telefone yatwishuriye ko twihenze inomero ya telefone ariko inimero 69 ubusa 64 558 radio Inzamba yahamagaye ko abo twavuganye batandukanye bemeza ko iyo nimero ari yiwe umuyobozi w'ibitaro Elias Nzeyimana we yahakanye ivyo byose byagirizwa ubuyobozi bw'ibitaro
Reverie bazikame kuri radio Inzamba mukurangiza no makuru twatere kwashikiriza akanyamuneza mwasirikare b'u Burundi bagiye kugarukana mahoro mu gihugu cha Somalia aho baraye baronkejwe ibirarane vy'agahembo kabo ka amisom vy'amezi 9 bari bamaze umwaka wose bataronswa ku gahembo kabo n'umunezero rero ntangere kuri abo basirikare bakasaba ko ariko aba barongoye kuraba ingene bovugana n'ikigiga cyo kuziganya no kugurana na cha gisirikare SECAD ngo barabe ingene batoja barakatwa amafaranga yuko batevye kwishura ingurane bari barahawe akaba rero ayo makuru tuyakesha umwe mu basirikare mutege amatwi akaba hinduwe ijwi kumvo z'umutekano wiwe
Imeshanya kuwaha mkuru ingawo kubiyumbia chande kukwara kina mikogwa Mishu mikuwa noweli mahagiri ya noweli nziza Masikari wali wali ya mkaruka na mahoro Mwajuku cha Somalia Naho awaji ye mwisa na Afrika wa chilindiri ye Na wanyende ni hagura mwe mwe mulivo agurana Paragiza neza chane Jose kwa kwa matuka ya Hanyuma hindi usawa abanhu Endere drotale wa sande yabaye murengera kwa twa deheranye utudeni twa squad ikintu bita entere do tare wal twa mfanga mesh kwa sabarero ko reka demi na yene yo kikubita gashi ikare ko kwa kama entere do tare mesh uko twa nywanyi bayi ibanye ya gisirikare wal twa mfanga mesh turashi mako ikose aba chef wa trongo we gwego kwa misome gwego gwa Burundi gwego kwa staff eta major cyumviro cyane bakoze kugira ngo bashobore kuduhereza amafaranga nakabona musase kugira ngo imiryango ishobore kubiyashyitsemye kuri minsi kuri hano we rero turabashimiye cyane tubakuriye ubwatsi twakengurutse kuko mariya twarinze n'umunsi w'umunezero.
Uwa kabari umwe mu basirikare b'abarundi bahora kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia ariko arashima ko leta ikubisa gashika baronsa agahembo k'amezi icenda bari baheraniwe. Nuko amakuru tutate kwacikiriza naha agaruke tubibutse ko turi kwa 25 Kigarama no mwaka wa 2020 abakristo ku isi yose akabahimbaje umunsi mukuru wa Noel, umunsi mukuru wahimbaza ivuka ry'umucunguzi Yesu Kristo. Tukaba tushimiye mwebwe mwese mamuteze abiri abahimbaje uwo munsi, tukaba tubifurije umunsi mukuru mwiza kandi mubandanye munezerwa aho iwanyu muherereye, mugire amahoro. Hadyo inzamba gate kakawe tukaba tubifurije kandi umunsi mukuru wa Noel. Inosa kubw'Imana nibari muhinga bw'ivyuma nibatumye amajwi n'amasanamu bibashikira kuri miko mwari kumwe na Eddie Claude ninazwe, mugire amahoro iwanyu.